VOA. Iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ndabahaye mwiriwe mwese nshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe natwe ku inogenekerezo rya gatandatu kwezi n'ukwa kabiri kwa 2017 muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro by'uno mwanya.
Abana bahebye ishuri bagera ku 366 kuvuga abahungu 148 n'abakobwa 228.
Uyu ni umushinga ntaye Martin Niyonsaba ajeje inyigisho mu ntara ya Cibitoke avuga ko ikibazo c'abana bariko baraheba amashuri kubera inzara ivugwa muri iyo ntara.
Nushobora kuvuga ubumwe bw'Abarundi uterekanye ingene Abarundi bishyira bakizana mu gushikiriza icyo biyumvira atawidoga. Atawugira ngo barantamike ijambo. Nushobora kuvuga amasezerano y'umwe bw'Abarundi y'Abarundi badafise uburenganzira kugenda bitorera hose abarongoye.
Uyu nawe ni Sylvestre Nibantunganya yahoze arongoye igihugu c'u Burundi havuga ku munsi wo guhimbaza umwe bw'Abarundi uri kuhimbazwa mu gihugu cyose c'u Burundi kuri uno wa mbere. Izo nkuru ziri mu zo tugaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu tubabwira n'intsinzi y'igihugu ca Kamerune mu mpira w'amaguru yitwa CAN. Ako imbere ya makuru yose ndabemereye mbanze ndabwire muri make ko perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yabwiye abanyamerika ko mu gihe hogira igishikira Amerika bo bibaza umushikiriza manza yahagaritse itegeko giwe ryabuza bimukira bava mu bihugu indwi bigwiriyemo abayisilamu kwinjira muri Amerika. Ivyo Trump abishikirije inyuma yaho mu mpera zino ndwi umushikiriza manza wo muri Leta ya Washington ahagarikiye ivy'agategekanyo itegeko ryasinywe na perezida Donald Trump. Iryo tegeko rikaba ryavuga ko abimukira bamuka muri Irani, Iraq, Libya, Somalia, Sudani, Siria na Yemen boba barabuza kwinjira muri Amerika mu kiringo c'agategekanyo kagera ku minsi 90. Sentare nkuru isubira mu imanza yo muri Leta ya Francisco kuno w'Imana nayo nyene yaranse gushigikira ivyasabwe na Trump ku iryo tegeko ryoshigwa mu ngiro. Inyuma y'iyo ngingo ya sentare abakozi bakora ku mbibe bace basubira kwemerera abafise uburenganzira visa za Amerika kwinjira ndetse n'abari bafise uburenganzira zira bwo kuba ngaha bita green card eka n'amakompanyi y'indege yaciye asubira kwemerera gutwara ingenzi ziva muri ivyo bihugu indwi vyari vyahagaritswe kwinjira muri Amerika. Ayavugwa ku mugabane wa Afrika nayo abategetsi ba Somalia bamenyesha ko umuhari w'iterabwoba wa Al Shabab wishe abantu bane mu misi heze mu gisagara ca Jaman ni mu ntara ya Juba mu manuko bwa Somalia. Amakuru dukesha serivisi ya Somalia y'Ijwi rya Amerika avuga ko Al Shabab wahamagara abanyagihugu muri ako gace bahejeje amasengesho ya saa sita ugaca ugandagura abo bagabo bane mu maso yabo. Umuvugizi w'abasirikare mu ntara ya Jubaland Ahmed Muhammadu Arab atangaza ko abo bantu bane bari abasivili abanyagihugu bagirizwa na Al Shabab gusuma urusaku no guhereza amakuru Leta ya Somalia n'ubutegetsi bw'intara ya Jubaland. Abanyagihugu baba mu gisagara mu bisagara bigenzurwa na Al Shabab mu manuko bwa Somalia bamana ubwoba ko bashobora kugirirwa nk'abo bane mu gihe hoba igitero cya gisirikare kiza kirondera Al Shabab. Mu ntango z'ukwezi kwa 11 mwaka wa 2016 Al Shabab kaba yarishe abantu batanu mu gisagara cha Tieglo mu ntara ya Bakool mu burengero bwa Somalia. Kwa kunze umupira wa maguru igihugu cha Kamerune caraye gitsindiye ejo igikombe cha Afrika c'umupira wa maguru kane 2017. Igihugu cha Kamerune catsinze Misiri bitsindo 2-1 ku ruhande rwa Misiri igitsindo cinjijwe n'umukinyi Mohamed Elneny ku munota wa 22 mu gihe ku ruhande rwa Kamerune igitsindo ca mbere cinjijwe n'umukinyi Nicolas Nkulu ku munota wa 59. Kamerune yongeye gutsinda igitsindo kabiri cinjijwe n'umukinyi Vincent Boubacar ku munota wa 88. Urukino rwabereye ku mugwa mukuru wa Gabon cakiye igikombe kombe igihugu cariko kiraberamwo iryo higanwa c'igikombe c'ibihugu vya Afrika hari muri Libreville ibaye incuro ya gatanu Cameroon itsindira igikombe c'ibihugu vya Afrika ubwa nyuma yaheruka gutsindira ico gikombe hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri akanyamuneza bikaba vyaraboneka hirya no hino ko kari kose ku bakunzi b'igihugu ca Cameroon ni ekipe yegukira ico gihugu. Radio Ijwi ry'Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda naho twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 mushobora kandi kumva ibiganiro vyacu muciye kuri rwa go kuri internet ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na kuri rwa kwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakaryo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe kuri no wa mungu imyaka 26 yari rumanye abarundi bemeje amasezerano y'ubumwe amasezerano yarashingiye hanini kukudasubira gucana mo hitwa Jamoko ku rwego rw'igihugu yo munsi kabri kurahimbazwa kuri no wa mbere bamwe mubaganiriye n'umunyamakuru wacu Diane Ndonse bambwiye kuri no munsi warukwiye kubabera akajyo ko gusubiza amasi nyuma bagasuzuma nimba ubwo umwe bavuga buhari koko dukurikira inkuru yiwe.
Ibirori vyo guhimbaza umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi byabereye muri quartier Kiririvugizo mu gisagara ca Bujumbura byatangujwe n'amasengesho y'abarongoye amadini atandukanye hano mu gihugu c'u Burundi. Uyu akaba ari musenyeri Anatole Ruberinyange wo muri Ekereziya Katolika aho yari karavuga aho yari karasenga asaba ko amasezerano y'ubumwe bw'abarundi atoguma mu mpapuro ariko agashigwa mu ngiro. Aha kandi ababandanije basenga bagiye barasenga basaba Imana ko yokizinzara abarundi hamwe no gukinga ko amaraso abandanya seseka mu gihugu. Inyuma ya masengesho waserikiye leta y'u Burundi Reveriano asanzwe arongoye inama nkenguza amateka yashikirije ijambo aho yavuga ko batanguye gushira inyigisho nkarisha bwenge zijanye n'ubumwe bw'abarundi
muri uno mwaka twaratanguje isekeza ryo guhimiriza abarundi ngo bagire inyifato ibereye bagendere ubuntu bisunge na ntajyo imico n'imigenzo kama y'abasogokuru mu nyigisho nkarisha bwenge dutegekanya ubumwe bw'abarundi buzuhabwa ikibanza kibereye.
Umwe mu bashize amasezerano y'ubumwe bw'abarundi akaba yahoza narongoye igihugu Sylvestre Ntibantunganya avuga ko amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yateye intambwe kuko amasezerano y'Arusha ariyo yabaye ishingiro ry'ubwo bumwe agasaba ko ayo masezerano yobandanya akomezwa kandi atanga uvuzi giyemwo. Aha kandi Sylvestre Ntibantunganya yahoze arongoye igihugu c'u Burundi avuga ko hagikenewe guterwa intambwe mu gushikira ubumwe nyakuri.
Ntushobora kuvuga umwe w'abarundi utavuze ukubaha n'uko wahiriza gatya ka muntu ukerekana ibintu bitezwa kugenda. Ntushobora kuvuga ubumwe w'abarundi uterekanye ingene abarundi bishira bakizana mu gushikiriza ico biyumvira atawidoga atawugira ngo barantamika ijambo. Ntushobora kuvuga amasezerano y'umwe w'abarundi iyo abarundi badafise uburenganzira kugira bitorera hose abarongoye hanyuma rero abo batoye bakumva yuko batareba tagabiwe aho batorewe ahubwo baharagijwe haracari intambwe nyinshi zo gukora kandi nshobora kugira ngo abasezerano ngumwe rw'arundi iyo udakora ngo biboneke kugira ngo abarundi baronke ikibatunga ijoro n'umutaga mu ndaharari nzara gacaka ziduka inzigo.
Uyu yahoze arongoye igihugu c'u Burundi Sylvestre Ntibantunganya abandanya avuga ko bigoye kuvuga ko hari umwe bw'abarundi mu gihe hariho abacihagira amatungo atari ayabo kandi mu gihe hagikenewe ubwigenge kubamenyesha makuru.
Babuna ingende bw'abamenyesha makuru mukora nk'umuntu arashobora kubabaza mwebe muri igenga koko bw'abamenyesha makuru hamwe muza muti twavuga ya Ntibantunganya turaza gushira ko byose byatubwiye cyangwa muza kuza kuraba ngo nakaza kumviriza iki aho cyo uva gutarakira cyangwa utarakizwa bitavuye kuri wewe urumva ariho byinshi ryo gukora twobandanya. Ntushobora kugira ngo ndiko ndakomeza umwe bw'abarundi iyo abantu biha iby'igihugu uko bishakiye ukamenya ngo imitungo ry'abase kandi ari ituga rya twese ari ragi rya twese urumva yuko rero ikibazo nyamukoraho kiri ni mukugeni igihugu gitunganijwe kigatwagwa hanyuma abantu bakumva kubishira bakizana
abanyagihugu bari bitavye bino birori byo guhimbaza ubumwe bw'abarundi bamwe bavuga ko ubwo bumwe bw'abarundi atabwo babona
nabwo tubona ubwo bumwe twege nta kazi turonka tuguma tuyerera ngaho ugafise agoma
nizambo cyavutswe turarije ikigoye nuko kigoye kidutembagaze tukabura utuvugira
umwaka ugize 2026 amasezerano y'umwe bw'abarundi ashinzwe icivugo cy'uyu munsi cyari dutsimbataze ubumwe bw'amahoro dutsimbataze ubumwe bw'amahoro yo nkinzo y'iterambere rirama mu gisagara cya Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Urakoze Diane Ndonse ya mukanya makuru yacu turaza kuyabandaniza mu ntara ariko imbere yaho tuanze dukubitire gato mu ikambi ya Mahama iri mu buraruko bw'igihugu cy'u Rwanda tubabwira ibyihimbazwa ry'uwo munsi mukuru umwe bw'abarundi muhejeje kumva uko wagenzi Bujumbura impunzi z'abarundi bahungiye muri iyo kambi bavuga ko ino myaka 26 z'abarundi basezeranye ko atamatati yo zatandukanya badasangiye ubwoko yobera icigwa batari bake babivuga bafatiye ku matati ya politike avugwa mu Burundi twatega amatwi kuri mikoro ya mugenzi wacu Désiré Hatungimana
Munsi mukuru muyu bari kuba twese tuba turi hamwe tuwishimiye ariko baye aho n'abanyagihugu bari mu gihugu cy'u Burundi batinya kugira ico bashikirije kuri uyu munsi bafise ubwoba bwinshi cyane kubera atamahoro nta bumwe buhari mu gihugu cy'u Burundi
Abumwe bw'abarundi bwari kera Naye muri ino misi nta bumwe bw'abarundi buhari Eda batwarashwiragiye nkifu yimuhijira nayo bwa kare twaricara hamwe umubanya akaguhamagara ati ngo dusangire mugasangira ka kajumbo mugasangira ka gacupa nayo ubu bamwe ubu bari mu buhungiro nta n'ubumenya uwundi ngene bo yaramutse ubu nta bumwe bw'abarundi bukihari pe no hagati y'abavukana ubu nta bumwe buhari nta bumwe bukihari
nukuri umutsi mukuru umwe w'abarundi twebwe turakunda ubumwe bwabo nyine tubona ngaha mu ikambi bimeze neza abantu bose turabanye neza ariko hari ikintu kenshi tucyumva rimwe na rimwe mu Burundi wacu aho twavuye mu gihugu twumengo birakatanamwo abantu baramarana bakamarana bakicana ariko twebwe ngaha mu ikambi vraiment tubanye neza cyane rwose
ukuri wanje ubumwe bw'abarundi bwaratambuye kuko turaje kandi mu buhungiro mu Burundi nta muntu w'abarundi buhari inzara yabishe baziriye ibyo bahaye bivuye muri Nyafurika byaziriye ibivuye muri Leta Zunze Ubumwe bose ntibabizi abo tegetse kubigira umuntu w'abarundi rero nta bukihari umuntu w'abarundi busigaye buri mu bindi bihugu bindi
ubumwe muri kino gihe jemo natagaciro bufise kuko nta nico bumaze kuko bijya byose umukuru w'igihugu yavuze ubiravye ni bari karatoteza abahungutse nabajya bavuye muri Kongo urabona ibyo bari ko barakorera nkubo bamwe barafunzwe abandi bari ko barakubitwa none wumva ubwo umwe uri hehe ahavuga ngo abahunguka bahunguke buhunguka gute kandi nabandi bahungutse bashika batotezwa ubumwe kera bwari buhari kuko biravye abantu bose bari dedemvya uratembera muri quartier zazo zoshashuka atabwoba ataki mugabo ubu biravye nkubo nta muntu ava mu nyakabiga ngo aje mu Kamenge nta muntu ava mu Kamenge ngo aje mu nyakabiga kuko bose ntibiyumva cyo kimwe haro abakundwa n'abadakundwa cyo gituma mbona ko atabumwe buriho
kubganje uwo munsi mukuru nta kibanza ufise kuko mu Burundi nta bumwe bugihari ugiye kuraba umwe wese mu Burundi araba ibimwerekeye duhereye ku bategetsi bo mu Burundi yaba hariho ubumwe ibintu niba bimeze nkuko bimeze ubu mu Burundi ntihaba hariho ubwicanyi butewe namoko canke ubwicanyi butewe ko umwe afite ikibanza ikiniki muri politike canke afite icajejwe afite amabanga ajejwe muri politike canke mu bindi umwe bw'abarundi nta bugihari no mu miryango mito mito abantu usanga umwe wese arabivyiwe ntibakiri babarundi bagenderanira ntibakiri babarundi bari basangiye akabisi n'agahiye nkuko babivuga ibintu byarahindutse ubumwe bwaratitutse niko novuga mu jambo rimwe
ubumwe kubahunze turacyabufise turacyashira hamwe kuhimbaza urabona turi nyuma y'igihugu nta kuntu tuhimbaza tubyibuka kuko ubumwe tubugira nuko twahamye tubufitaniye kuva kare ariko bikatera amakenga ibintu twumva umukuru w'igihugu ashobora guhamagarira abarundi bahunze ngo nibahunguke ngo amahoro ngo n'umusesekara ariko abantu bicwa ku bwinshi n'ubu uyaguma atoteza n'abandi n'abari hanze ribajejwe gukingira abarundi ariko aravuga yuko batahanwa ababeshera wumva atahukana abantu bahoze mu gisirikare cya kera twe turumva ko atabumwe n'ubuki hari nta bumwe twumva afise ubwo bumwe sinumva n'ukuntu aja kubuhimbaza ariwe abushamwo kubiri.
Umunyamakuru wacu Jean Bosco ndarurinze ahari mu ntara ya Muyinga tubwiye ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi yamaze kwashika kugira ngo afatikanye n'abanyagihugu ngahe Muyinga guhimbaza umunsi mukuru w'umwe bw'abarundi ivyo yashikirije n'ivyo abandi bagiye barashikiriza turaza kubigaruka ko handi hato tumira mate hamaduce dusubira mu kiganiro nyezina iwanyu mu ntara. Dusubire mu ntara rero duhereye mu ntara ya Cibitoke ivugwa mu abanyeshure barenga amajana atatu bahevye amashure kubera inzara ivyo biremezwa na bamwe mu majeje nyigisho ma commune agize intara ya Cibitoke menyesha makuru wa Evariste Nziko Banyanka ni watubwira byinshi kuri no nkuru.
Muri komine ya Rugombo abanyeshure barenga amajana atatu bo mu mashure y'intango n'abagera kuri 50 mu mashure yisumbuye niwe bamaze guheba amashure muri kino gica cya kabiri cyo umwaka w'ishure wa 2016 ushiru wa 2017. Martin Yonsaba ajejwe inyigisho muri komine Rugombo avuga ko ivyo biriko bitumwa n'inzara izuri inzara ngaho mu Rugombo.
Tufatiye kuri ishuri nshingiro cyo bita le 3 premier cycle abana bahevye ishuri bagera ku majana atatu 66 kuvuga abahungu 188 n'abakobwa 208 twa dufise igitigiri kingana n'ibihumbi 225 444 urumva ko ico gitigiri naho ari gito mugabo n'icyonyene cyari gikenewe. Amashuri ya secondaire bahevye abana 50 ni komine yose kuvuga abahungu 34 n'abakobwa 16.
Abanyeshuri bacinanata bakaja ku ishure n'abasanzwe bafungurirwa ku murango ivyo bita cantine scolaire. Abanyeshuri bo ku ishuri ry'intango rya Rukana ya mbere ahasanzwe hari yo cantine scolaire baremeza ko bamwe mu bigaho badafungurirwa bahevye ishure. Sengiyumva Shadike na Chongera Jacksoni ni bamwe mu banyeshuri bo kuri Rukana ya mbere.
Bavuyemo kubyinzaho dufasha kuko abanyeshuri benshi bavuyemo kubyinzaho abavuyemo kubyinzara bahunga muri Kongo bisaba ahubwo mwige mudufashe abo babishoboye kudufasha jene yumva jene nabi na nabi birashobora kuko bo kumva ngo jene nange nagiye muri Kongo kubyinzara nyene.
Abavyeyi bo kumutumba Rukana muri komine nyene ya Rugombo bavuga ko babuze bo bacira nayo bamira ibibondo vyabo bigenda ku ishuri n'inzara mu nda. Maniragaba Emmanuela avuga ko ivyo bariko barabona muri kino gihe vyatumwe n'uruzuba rwatse rugatuma batimbura asaba kuhugira abagira neza bagarukirako.
Turamerewe nabi cyane kubwa inzara izuba ryaratse gose ibyo twarimye byose byarumye nta kintu na kimwe byose byarumye bimuyonga none rero ikijyanye n'inzara nico kitugeramiye cyane abantu benshi bariko barahunga abana benshi baragwandagwanda kubwa inzara bikatuma naho bajya mu byigwa bagenda ku buryo bw'uko babaraye ubusa bakagenda amerewe nabi cyane mu kuko muhira batari nk'uko bafungura keshi ababyeyi benshi basigaye ngahantu no kuyahagarikira bagenda mu misozi gusega abana hari gihe baronka utwo kujya dukeye kugusamura bugacha abana banyavuta mu kujya ku ishuri ico ariko basaba nuko batugarukirako kuko igitigiri nyamwisha abantu bariko baraherera mu buhungiro muri Kongo.
Umuyobozi ajeje inyigisho muri komine Rugombo avuga ko haragahengwe araho ishirahamwe PAM rijejwe ibifungurwa ku isi cyuguruye cantine scolaire. Martin Yonsaba avuga ko hamwe umugambi wo gufungurira abanyeshuri ku mashure wo kuragizwa ku mashure yose byotuma abana badaheba amashure.
Umuntu ariko ariweza kubera igikorwa cya PAM. PAM ifasha kugaburira abana ku mashure atandukanye ashika 18 yo muri komine Rugombo. Ibitigiri kuri ayo mashure byaragabanutse cyane kuko abana barafungurirwa neza kandi bakiga neza. Nabo bandi baheba ni mashuri atarashikirwa na PAM kandi tukuma dusaba yuko PAM yo gira uwo mugambi ugasasagara ku mashuri nka yose byo dufasha kuko ibitigiri ibyo n'umwaka afatanije n'umwaka ugeranije n'umwaka uheze ibisa byo n'umwaka byaragabanutse cyane
ivyo uko abana baheba amashuri bivugwa mu makomine y'intara cibitoke arangwa mu nzara umuyobozi w'inyigisho muri iyo ntara aremeza ko ari abanyeshuri bamaze guha amashuri kubera iyo mvo Ejide Ngendambizi yabwijwe rya Amerika ko abajejwe inyigisho ku rwego rw'amakomine bataramushikiriza ibitigiri by'abanyeshuri bamaze guheba amashuri kubera inzara mu cibitoke Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste. Ikiganiro cacu wanyu mu ntara tukibandanize majefu y'igihugu c'u Burundi neza na neza muri komune ya Mabanda y'intara ya Makamba ivugwa mu muvikano muke hagati y'abasangwa n'abahungutse. Abahungutse bagiriza abasangwa kuba barabononeye imirima mu kwimbura ivyo batarimye no kuyikoreramwo ibindi bikogwa igihe abo bahungutse bari barahunze amatati yagiye araca mu gihugu c'u Burundi mu myaka itandukanye. Alain Ivirankunda adufitiye vyinshi kuri iyo nkuru.
Nyinshi muri iyo miryango yo ku mutumba Budaketwa zone Gatare yari yarahunze ifise imirima irimo ibiharage, ibigori, imyumbati hamwe n'ibijumbu. Uretse yarimwe ibigazi itigeze ikogwa ko iyivyo bitegwa mbumbarugo iyo miryango yasanze yarasaruwe. Iyo miryango kandi igizwe n'abahungutse igatishavu kubasangwa ko aribo bayikozeko. Rudoviko Nyamumbe numwe muri iyo miryango yahungutse.
Nombere haranagoye ni narahunze nari nyarugusu ndabona uko nyabantu sanga inzu yarabomotse nta kintu na kimwe nk'ukuntu umuntu aba yarahunze nta kintu na kimwe imigambi yose nkaho oye ngiye baransa uhuye utwo mfise.
Iyo myidogo y'abahunguka ifitiye abasangwa izisubiza inyuma imigenderanire. Serina Nduwimana afise abana batanu yahungutse yemeza ko asigaye adafitiye icizere ababanye biwe.
Yego cyabaye nkeka yo kwikeka tino n'aba bantu bameze niho tuba nta n'ikintu na kimwe dufite indimo dufite niyo yubona iraho nta kintu tubaye huko nyene.
Uruhande rw'abasangwa ntiruhakana ivyo vyagirije. Yohani Pierre Kagwiza umusangwa agasigura ko naho biruko bigoye kumenya ababikora kuko babikora binyegeje.
Umuntu arenze irembo ko utashobora kubitwara na vyose bihasigaye byaragize ingorane kuko nabo batagumiza umutima wo kuguma babibitse nabo bari mu basesaguye ivyabo kuko bakwiyumvira ati ejo kirayobera nabo vyarabagoye.
Abajejwe intwaro muri komine Mabanda bemeza ko ico kibazo kidakwiye gutuma imiryango ijyana canke imigenderanire hagati yayo yononekare. Aha Leticia Niyonkuru mustaneri wa komine Mabanda aravuga uko iyo miryango yahungutse igiye gushigikirwa.
Uwagiye wese avuye mu nyumba 10 nyumba 10 araza ati ntaka yarima hajya kandi yagenda biharage byari vyeze twaravyimbuye twaye mu ihangare yo kwimburiramwo vy'abayuro bingana uko. Ego ubwo byo byarashise yo twitura tamwimbu w'umuntu wazimira.
Amakuru dukura mu bajejwe intwaro abandanya menyesha ko bariko baragirana amanama n'abajejwe impunzi mu gisata cishirahamwe mpuzamakungu gitaho impunzi hase gikorera ngaho mu ntara ya Makamba mu ntumbero yo kwakira neza abahunguka i Makamba mu bumanuko bw'u Burundi. Alem Eve Irankunda ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
turacari mu kiganiro iwanyu mu ntara yandi makuru avugwa mu ntara ashimikiye ku kiraro gifatanya commune ya Gatara na Gahombo z'intara ya Kayanza kimaze imyaka 3 carabomotse abanyagihugu muri iyo commune riraniga kukuretse imigendranire itagishoboka hagati y'ayo ma commune abanyeshure nabone bajabuka uruzi gwitwa Kinyangora ruri ku masanganzira gwico kiraro batorohewe co kimwe n'abahora babeshejeho n'urudandazwa gwakogwa hagati y'ayo ma commune Moize Misago akwejuge Amerika mu ntara ya Kayanza
ushitse ahahoze ikiraro kurubibe umutumba Ruhengeri wa commune Gatara uhana n'umutumba Businde wo muri commune Gahombo usanga ivyuma bitanu birambitse mu mazi inkingi z'ico kiraro zarabomotse kujabuka biragoye uruja n'uruza rusa n'ugwahagaze naho bigengesera bagaca kuri ivyo vyuma abanyagihugu baho wemeza ko imigendranire yahagaze kuva ico kiraro kibomotse abadaciye kuri ivyo vyuma bahitamo guca mu mazi
ikiraro carari kiraro kihita abigahombo barajabuka bakaja igatara abigatara nabo bakaji gahombo ariko ku buryo bwuko acahuye nisanganya kirabomoka imigendranire yo muri commune Gahombo na commune Gatara yarahagaze ubu uya abantu mukurengana ari nk'umuntu afise ikinga nda guterura naho nakenda guca mu mazi ubunya ni modoka zaharazica ngaha haza baje gusenga kwa zebi yaba baca ngaha nyene
uruzi rw'abaguzo ugasanga haratugoye kujabuka Yego n'imvura yagoye hakanyerera yego Nahandi duce teraho nyene turindira hakamera neza
Cyo kiraro cyabaye nabi ho gumura bako mu dufashe nyene mu kacubaka mu gitubakira neza kongera kikakomera nko imigendera nikagoma ibandanye
Murushana ibikoko vyo mu mirima birahungabana kuko abarimyi bibagora kujabuka sabo gusa n'abanyeshure barahagirira ingorane abadashoboye guca mu mazi bahitamo gusiba kwishura Ivet mpawe n'Imana iga mwaka w'icyenda kwishyura shingiro rya Karundo riri muri commune Gatara kubgiwe nta yindi nzira bo camwe kugira abashike kwishure kare
nika kureye ko fo Karundo
ni hehe
yo muri commune Gatara
ugacuta hahe
muri commune Gahombo mu Businde bonikira ro carabomoza irashika ryo tugiye nko kwishure tugasanga uruzi kuzoya tukaburiye dushye tukaje dusubira kwishure abigisha nta kuri ngene baradutegera kuko ikiraro cyaba amasatalibora nkaho duca atandi dufise twoja birashika nyene mvura yaguye tukanyerera tukagwa n'ibitabo by'ishuri bikaca bigira ingorane ukaca usanga nyene byononekaye kandi n'abandi babikeneye binyuma yacu
abadandaza nabo basanze bakoresha iyo nzira ntiborohewe uyu mudandaza w'Igatara ari mu isoko yo mu Rukago Gahombo ati guca kuri icyo kiraro n'ukwishora mu rupfu Alexis Ndayigaya akabazwa nuko abategetsi batitayeho ivyico kiraro agasaba ko cyosanugo
ibintu byo kubonekera ko isamba gutanga nko ntibinaba zonye ntabwo no kwishora mu rupfu no kwishora mu rupfu kabisa imvura yaguye nta utambuka ikiraro nk'iki ni ibintu mu byihutirwa byabikenewe honye ko dufite bashinga amateka batwatowe dukabaza kudusaba amajwi mugo baza kuraba ingorane ntibishoboka kuza kuraba ko dufite ingorane nk'iyi ziki kiraro gitume migendanire ikomeza untumanya ko ndinze kwikora n'ibitugu
none udaciye ngaha ndi wocha ni hehe
ncanje kure gose bica bintu umwanya muremure
ugaca nka henga
kutoca imbirizi ugacinya bihanga kuzora ugasubiza mu kayanda n'ubona ndi kuraje gata bica bintu umwanya ungana iki nuko yokwihutika kubakishiza iki kiraro no kwimigendanire kabanda kubandanya
uguhagarara kwiye migendanire hagati ya 22 bitewe no kubomoka kw'ico kiraro na gahombo kanini kuri commune Gatara abavuga ko ibidandazwa bitakihaca mu ntwaro muri yo commune bagahumuriza abanyagatara ko batareza amaboko Emmanuel Nduwimana umuhanuzi wa Musaneri ajeje ntwaro n'imibano avuga ko mu migambi y'iterambere ya commune zorangurwa uno mwaka w'imbi 2017 isanurwa ry'ico kiraro urategekanijwe
twazi ko hari imigendanire ihagaze hagati ya commune Gahombo ni commune ya Gatara tuko turaraba rero abagendesha amapikipiki imiduga abagendesha amakinga ni bashaka guca kuri ico kiraro kubera cabomotse hakaba rero hariho na Gahombo kuri commune kuko dufite n'imigendanire yo nacyo no kubintu byerekeye ibicuruzwa byashoboka guca bukahakurya ibindi bikajabuka ino hakurya kuno munyi batagicangaho onye wenda kuzunguruka bakacha bakacha mu ndi barabara mu migambi ya commune muri plan wed investissement isanzwe itekanje mu no mwaka wa 2017 twagishitsemwe burete no gusaba abafasha kugira ngo badufashe kuba batusanira ico kiraro kugira ngo tu imigendanisho ba kugenda neza rutwandanya rero tudodora hejya no hino ko turabe abagira neza ngo dufashe
abatware bakamyesha ko hari n'ikindi kiraro cyabomotse kiri ku ruzi nyawisesera kabiri ariko ko hoho haca n'imiduga mito mito gusa hamwe n'abanyagihugu igatara mu ntara ya Kayanza Moise Misago ijuje Amerika
urakoze Moyiza Misago ne no kuri yo nkuru yawe duce dusozera ikiganiro cacu wanyu mu ntaracu no musi ariko imbere yuko dusezerana ndabibutse muri make ko kuri no wa mungi imyaka 2026 yari rumanye neza na neza abarundi bemeje amasezerano y'ubumwe amasezerano yarashingiye ahanini kudasubira gucana mo hitwa Jamoko kugwego rw'igihugu uyo munsi uri kurahimbazwa kuri no wa mbere mbere umukuru w'igihugu cyo Burundi azayashitse mu ntara ya Muyinga kugira ngo ashobore kwifatikanya n'abanyamuyinga guhimbaza uyo munsi mukuru Sylvestre Ntibantunganya hoze arongo y'igihugu cyo Burundi yabwije urya Amerika ibujumbura ko bigoye kuvuga kumwe bw'abarundi bukihari mu gihe hari ko hariho abariko barazira ivyumviro vyabo vya politique mugira umunsi mwiza mubanye no mu vyanyu Diane Nahazwe na Innocent Kimenyi tuzosubira ejo nkaho twatanguriye muri kino kiganiro nyene.